Iyi muva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda muri ko mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Oriane Tangishaka. Mu Rwanda imiryango yahora iba mu murenge wa Rugabano iragiramiwe n'inzara, aho bahora baba harimwe icyayi.
Uburyo bwiza tutagira karimo hingamo uburyo bwiza heba nk'ahantu turi heba abana baragerekeranya mu cyumba kimwe nta n'igikoni tugira.
Uri umunyamakuru ugasanga abantu bicaye gutya batagira munsi urugo bahinga batagira icyo batunga ubona wabamarira iki.
Abo ni bamwe mu banyagihugu wo mu mudugudu w'icetegererezo mu Rugabano, harimwa abanyagihugu bahora baba mu mirima yarimwo icayi. Imyuzurire yatewe n'imvura nyinshi muri Libya yatwaye kimwe cya kane cy'igisagara cya Derma. Umutegetsi mukuru wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un yashitse mu Burusiya. Idonido yano makuru yose ni mukanya. Muri Libya imyuzurire yaturutse ku mvura nyinshi yatwaye kimwe mu cya kane cy'igisagara cya Derma mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Abantu baharugwa mu 10,000 baburiwe irengero. Hejuru ni Mukankusi aratubwira ibindi.
Umuryango wa Croix Rouge nawo wavuze ko nta wuzirengero ry'abantu 10,000 mu mpande zose z'igihugu. Imibiri byibura 1,000 yamaze kuboneka mu mujyi wa Derna honyine, kandi abategetsi biteze ko umubare w'abapfuye uzaba uri hejuru kurushaho. Imvura nyinshi yarimo imiyaga yahawe izina Daniel yibasiye igihugu cyageragezaga kwiyubaka nyuma yo gushegishwa n'ubushyamirane cyamazemo imyaka irenga 10. Umunyamakuru wa Reuters werekeje i Derna, umujyi wo ku nkombe utuwe n'abantu 125,000, yavuze ko imodoka ziyubitse mu nkengero z'imihanda, ibiti byaziguye hejuru, kandi amazu yatewe n'imyuzure ba nyirayo bayataye. Minisitiri ushinzwe ibijyanye n'indege akaba n'umwe mu bagize komite ishinzwe ibiza, HM Abu Chikwat, akubutse i Derna, yavuze ko ibintu byifashe nabi cyane. Imibiri y'abantu iri ahantu hose, ku nyanja, ku mayira no munsi y'amazu. Amakamyo yajyanye ibyangombwa bikenewe muri uwo mujyi. Guverinoma yemewe n'amahanga ikorera i Tripoli ntigenzura uturere tw'uburasirazuba bw'igihugu, ariko yohereje imfashanyo i Derna, harimo byibura indege imwe itwaye imfashanyo yahagurutse mu mujyi wa Misrata mu burengerazuba bw'igihugu uyu munsi kwa kabiri, nk'uko umunyamakuru wa Reuters uyirimo yabivuze. Ibindi bihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabyo byavuze ko bishobora gufasha.
Urakoze je ni Mukankusi. Umutegetsi mukuru w'igihugu cya Korea ya Ruguru Kim Jong-un uno munsi wa kabiri yashitse mu Burusiya, aho bitegekanijwe ko abonana na Perezida Vladimir Putin. Inkuru tubaza Fidel Nyongabo.
Urugendo rwa Kim Jong-un mu Burusiya rwateye impungenge ibihugu byo mu burengero bw'isi. Ahanini ayo makenga ahagaze ku mwikeko ko Korea ya Ruguru izoha Burusiya imfashanyo y'ibigwanisho. Itororokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika Associated Press ryatangaje ko umuvugizi w'ibiro bya Perezida Putin Dmitry Peskov yamenyesheje ko Kim Jong-un yashitse mu Burusiya, yamara ikibanza yashikiyemo ntigitomoye. Itororokanizo ry'amakuru rya Leta y'Uburusiya RIA Novosti ryamenyesheje ko itereni yajemwo yateye ija mu buraruko inyuma y'uko ija butsuruzi Razdolnaya yateye ifata inzira itandukanye n'ijana mu gisagara cya Vladivostok, aho byari bitegekanijwe ko yitaba ikoraniro ryamariba uko umwaka utashe mu gisagara cya Vladivostok. Iryo koraniro rifise intumbero yo gukoresha imitahe mu karere ko mu buseruko bw'Uburusiya. Itororokanizo ry'amakuru ryo muri Korea yepfo ryashize isanamu ku mbuga ngurukana bumenyi rivuga ko yerekana itereni Kim Jong-un yarimwo iri mu gisagara cya Usuryisk kiri ku birometero 60 mu buraruko bw'igisagara cya Vladivostok. Bitegekanijwe ko Perezida Putin na Kim Jong-un babonana inyuma y'ikoraniro ryo mu gisagara cya Vladivostok. Bitegekanijwe kandi ko Uburusiya busaba Korea ya Ruguru ibigwanisho bizobufasha mu bitero bubandanya gukora muri Ukraine. Korea ya Ruguru nayo izosaba Uburusiya kuyiha imfashanyo y'ibifungurwa, amasoko ntanga nguvu n'ubuhinga buhanitse bukoreshwa mu vyerekeye ibigwanisho.
Urakoze Fidel Niyongabo kuri iyo nkuru. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin kuri uyu wa kabiri yatangaje ko kuba ibihugu byo mu burengero bw'isi byafashe ingingo yo guha Ukraine indege z'ingwano F-16 zakorewe muri Amerika atakindi bizokora atari gutuma ingwano muri Ukraine imara igihe kirekire kurushiriza. Turace kumwe na Fidel Niyongabo.
Mu ijambo yashikirije mu ikoraniro ryerekeye butunzi mu gisagara cya Vladivostok, President Putin yatangaje kandi ko Abarusiya bari hagati y'igihumbi n'igihumbi n'amajana atanu bariko binjira ku gushaka kwabo mu gisirikare uko umunsi utashe. Yongeye asigura ko ibihumbi amajana abiri na mirongo irindwi biyandikishije mu gisirikare mu kiringo cy'amezi atandatu arangiye. Perezida Putin yatangaje kandi ko ibitero bya Ukraine byo kugerageza gusubira gufata ibice inteko z'Uburusiya zigaruriye byatanguwe mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka tacu byashitse ko inteko za Ukraine zarasubiye kwigarurira bimwe mu bisagara bito bito mu buseruko no mu bumanuko bw'igihugu. Ni mu gihe ziriko zigerageza gusambura ibirindiro by'inteko z'Uburusiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaratangaje iyindi fashanyo yahaye Ukraine mundwi irangiye. Nigi umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yagize urugendo muri Ukraine kubonana n'abategetsi b'ico gihugu. Blinken yatangaje ko ibitero inteko za Ukraine zatanguye mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka bifise umugambi ugusubira kwigarurira ibice inteko z'Uburusiya zafashe bitanga icyizere gikomeye. Abategetsi ba Amerika bavuga ko leta yabo iriko yiyumvira guha Ukraine ibigwanisho vya misile zirasa kure cyane. Izo misile zizoshobora gusambura ibitari bike mu bice vya Ukraine Uburusiya bwigaruriye. Leta ya President Biden imaze amezi atari make yiyumvira guha ivyo bigwanisho Ukraine.
Ayo makuru n'ayandi agezweho hirya no hino ku isi muheje kumva n'ayandi mushobora kuyasanga kuri site yacu ya internet ni www.radioyacu.voa.com. Adresi zacu za YouTube, Instagram na Facebook ni VOA Radio Yacu. Mukanya turabandanya mu karere k'ibiyaga binini. Mu Rwanda imiryango yahori ba mu murenge wa Rugabano mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda yugarijwe n'inzara inyuma yaho imirima bahoze babamwo yarimwemwo icayi. Abayobozi b'akarere babwije urya Amerika ko buri uko barondera umuti biruko barondera umuti kuri ico kibazo. Eric bagira ubusara tubyira ibindi.
Ijwi rya Amerika rigera mu mudugudu w'icyitegererezo wa Rugabana himuri w'abaturage bari batuye mu mirima yahinzwe hicyagi yabasanze bifashe mapfubye. Urahagera ugasanga bageze mu zabukuru bigunze bari kumwe n'abana babo bamaze imyaka ine bimuwe hahinzwe ibyayi. Babimuye aho bari batuye babahamazu y'ibyumba bibiri n'uruganiriro nk'ingurane ku mitungo yabo. Abaturage barataka inzara batewe no kutagira aho gukubita isuka. Nk'uyu mubyeyi w'abana bane yabibwije ijwi rya Amerika atirengagije ko babimuriye mu mazu meza.
Uburyo bwiza sutagira karimo hingamo. Kwaje bwiza reba nk'ahantu turi reba abana baragerekeranya mu cyumba kimwe nta n'igikoni tugira reba ikintu hasa wose mu nzu zazo tuzagiturage zasaga kura ko bagufite igikoni.
Witegereje amazi y'imiryango yimuriwemo nk'ingurane ku masambu yabo yahinzwe icyayi mu Rugabano haraho biboneka ko abenshi bayacanamo imiryango n'amadirishya yishwe n'imyotsi. Twasabye umusaza Juvenal kubana wo mu kigero cy'imyaka 80 kutwinjiza iwe atwereka ibimubangamiye mu mibereho ye n'umuryango muri iyi nzu y'ibyumba bibiri n'uruganiriro.
Nabo byirebere iki gikundi gikundi kiri muri fura wacu nyotsi rero buri nta wabura n'ubwo yagira turi majya gupagasa ngubwo utarya nyine ntiwabaho nyotsi tumuka nk'ahanga ugasanga nyotsi yangije ibintu nyine n'abuburanyi ntakibi ikibindi nyotsi.
Ubwavu tugajya muri iwazi ni hano kina n'umutushyiramo
mukayishaka imiti
hoye imiti kibazo n'amafaranga.
Uganiriye na bamwe mu baturage babayeho muri iyi midugudu haraba kubaza ibibazo bigoye kubibonera ibisubizo. Silveri bose nibo ni umusaza w'imyaka 75 y'amavuko aha yabwiraga ijwi rya Amerika ko kuba batuye mu nzu nziza bakubitira abana kuryama bisa naho ntacyo bibamariye.
Wabwo inzu utari buyigurishe yonyine yakumarira iki? Nta kintu kirimo, nta kiribwa.
Nane se ubuzima rubu nabonye kuko nagiye nkasanga abantu barigunze nibwo kuri yabimeze.
Nese bigunze ariko
mbere kugira ku cyumweru.
Nese bigunze ariko bakubonye.
Niko bihora.
Nese ijisho rya mukuru ryo ntabwo ri muhango rebe. Twebwe umuco wa Kinyarwanda ntabwo tugeneye gusaba. Sibyo? Uri umunyamakuru ugasanga abantu bicaye gutya batagira munsi urugo bahinga batagira icyo batunga ubone wabamarira iki?
umubyeyi nawe akavuga ko gutura muri uyu mudugudu ari amabura kindi
se ko nakoraga umwumbati munsi y'urugo nkaca gatoki ngahabana ubaho n'icaha ndabahije none mu cyayi tujyayo twajyayo tugakora tukageza saa 9 ngo 1,500 ureba nawe kugira ngo baguha ahantu ho kwiribuye wiryashisha yasuka yamenye nibarangiza ugeze saa 10 ngo 1,350 wose mu cyayi ho hatumariye iki baduha ayo mafaranga 350
Ijwi rya Amerika riganira n'ubuyobozi bw'akarere ka Karongi badusobanuriye ko iki kibazo cy'aba baturage bakizi kandi ko batangiye kukivugutira umuti bavuga ko iki kibazo bakindije mu ngengo y'imari y'uyu mwaka kandi ko kizakemuka neza Madame Vestine Mukarutesi n'umuyobozi w'akarere ka Karongi
tuzafata abantu badafite ubutaka tubagabanye kandi tuzabagabanya ku buryo bungana tuzahera kuba babaye kurenza abandi kuko nta muntu twavuga ngo tuzasumbisha undi ahubwo tuzabaha dukurikije uko ibibazo byabo bigiye birutana nkuko na ubundi butoya bwari buhari navuze ko budahagije ariko twarabubahaye kandi mu by'ukuri nibaza ko nabo babyishimira ko nibura babona aho bahinga imboga umuntu akaba yabona aho yahinga ibyo byimbo bike bidahagije akaba yabona aho yatera igiti cy'imbuto cyane ko twanabibatereye byo rero mu by'ukuri ntabwo ikibazo cy'ubutaka bakeneye cyamara gukemuka nkuko tubyifuza
Ubuyobozi bw'akarere ka Karongi burabarura imiryango igera muri 364 yimuwe hahindutse imirima y'ibyayi n'ibyayi byahinzwe na kompanyi Silverback Tea ari nayo ihafite uruganda rw'icyayi nk'uko bigaragara mu mibare yo mu 2019 bataha uruganda rw'icyayi rwa Rugabano batangaje ko kiri ku buso bugera kuri hegitari 2,500 ubuyobozi bugakomeza gusaba abaturage gufata neza amazu babo bakiye nk'ingurane ahubatse imidugudu haratandukanye abahageze mbere bahamaze imyaka igera muri 5 abandi ragera muri 4 kubera uburyo abaturage babayeho muri iyi midugudu bayihimbye amazina atandukanye hari umudugudu bahimbye boneza bashatse kumvikanisha ko kuhaba bisaba kwirinda kubyara benshi ubundi bawita shimwa mana bitewe nuko abahimuriwe bafite uko babayeho uwanyuma twamenye ko bawise hamubone byaduteye gusobanuza imvano y'aya mazina
kubera icyo kwashimwa mana ari amazu yepfiri afite imirima afite inzu nziza zifite ibikoni afite n'inka noneho hano impamvu hiswe hamubone nta karima nta gikoni niyo nka twarayibuze kose urumva tani kwahamubone nyine
ubuyobozi bwa Karongi bukavuga ko byibura mu mpera z'uyu mwaka iki kibazo cyaba kivuye mu nzira igihingwa cy'icyayi ni kimwe mu bihingwa byinjiriza igihugu amadevize atari make gusa aho bagiye bimura abaturage bakahatera iki gihingwa nibabura gukomeza gutaka inzara bagaragaza ko bakeneye aho gukubita isuka
ubundi iyo tuza kugira aho duhinga nta kibazo byari bitwaye kandi icyo gikoni byo ubwo gucumbirwa byo turabimenyeye bigacumbirwa nyine nakunda iyo tuza kubona karima
eh abagira ubusajwe rya Amerika kukibuye mu burengerazuba bw'u Rwanda
Rakoze Eric bagirusa kuri iyo nkuru muri Republika ya Demokarasi ya Kongo inzego z'ubuvuzi zemeza ko indwara ya korera yahitanye umuntu umwe mu barenga 40 bamaze kwandura abayanduye benshi nabo mu nkambi y'agateganyo ya Sange ibamwo impunzi z'abarundi inkuru y'umumenyesha makuru Vedast Ngabo ari buvira
iyi nkambi ya Sange ituwe n'impunzi z'abarundi zirenga 5,000 bamwe muri abo bagwayi banduye korera ishiramwe rishinzwe ubuvuzi muri ASR ribavana mu nkambi na ambulance rikabajyana mu bitaro bikuru bya Sange ni mu gishiramwe rya kwa Rouge riba riri gutera imiti y'icimyanda muri tumwe mutuzu twubakishije imifuka basanzemo abagwayi b'iyo ndwara Dr. René Kinyungu avuga yuko iyi ndwara yagaragaye muri iyi nkambi tariki ya 5 y'ukwezi ku9 umwaka wa 2023 imaze gufata abarenga 40 yica umuntu umwe Jules Manda n'umuyobozi wungirije wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira nawe yemeza yuko muri iyi minsi ubugarijwe n'ikibazo cy'indwara ya korera
oui on a dénombré quelques cas de choléra c'est sûr je pense le partenaire ADES en a pris des précautions
muri iki gihe iyi nkambi y'agateganyo irimo impunzi zirenga 5,000 mu gihe yubakiye kwakira abantu batarenga 300 abayirimo bavuga yuko izukurikeya ari untandaro yikorera mu minsi ishize Leta y'u Burundi yatangaje ko korera yongiye kwibasira abaturage batuye mu mujyi wa Bujumbura no mu zindi ntara zo mu burengerazuba bw'igihugu Nihoreho Emeline ari mu basaba ubuhungiro ha muri Sange Ijwi rya Amerika rya Musanze yicaranye n'abana be munsi y'igiti cy'umwembe
Ni ukuvuga ngaha korera irafata abana igafata n'abamama n'abapapa urumva ufashwe kumushikana kwa muganga ntibatujana kwa muganga bakujanye naho bakujana warebye ugeze ucucikana abana bapfa kubwisha ibijanye n'ingwara yakorera abapapa bapfa kubwisha inama bapfa kubwisha iyo tugiye kwituma kuri toilette dutonda imirongo kubera amawese ari make tudakwigwa n'imyanda ni myinshi nta sukuri hari nturonka naho honyora ego
usibye iki kibazo cy'isukuri cye abasaba ubuhungiro bafite bavuga kandi ko bafite n'ikibazo cy'ubukene bw'amazi kuko usanga amazi y'ibipompa bibiri bakoresha ari makeya cyane ugereranyije n'umubare w'abantu baba bari kuyashaka.
Ikibazo cy'amazi nta mazi dufise. Nk'uto turiko turatemba kurashobora kwimbakana ngo nk'uko nyine nabona ko arahantu hameze nabi, tukaca tufata akanogo tukaca tuyora ya mazi, tukaraba ahantu tudushira, twamara kwirongora kwari two tunywa. Abana bivumbagaza aho nyene mwugo ruziba, ngaho umwana ari karoga.
Nubwo muri inkambi hari ikibazo cyakorera. Abayikambitsemo bagaragaza ko bashobora kwibasirwa n'izindi ndwara. Zirimo malaria ndetse na bwaki
imishatsi yatukuye abana ntibaronka ibiryo bikwiriye saa sita ntacyo baronka n'ukuri jewe urabona ndakunze mugabo ndayengayenga nkaronka nk'agakombe k'icyayi mugabo abana banje bose bamerewe nabi.
Benshi mu Barundi bakomeje gusaba ubuhungiro muri Congo baturuka mu ntara ya Cibitoki gusa umuyobozi wayo Kale Mubizoza mu butumwa bugufi yandikiye Ijwi rya Amerika yavuze yuko abagera mu nkambi baba bagenzwa n'izindi mpamvu. Yagize ati ubwo ni ububeshi si uguhunga ni uburyo bukoja mu nkambi y'impunzi mu ntumbero yuko bazatekeregwa ihamba iyo bita paquet retour mu rurimi rw'igifaransa. Muri makeya ni ukuvuga yuko rugirwa n'abajejwe kubakira iyo bagarutse bazanywe na aseri ntandwi zitatu zihera badasubiyeyo. Mu rwego rwo kugabanya ubucucike bw'abantu bari muri inkambi ya Sange, Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi ivuga yuko bari gushaka uburyo bakongera inyubako z'iyi nkambi ndetse abandi bakimurirwa mu nkambi ya Kavimvira. Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi ivuga yuko mu cyumweru yakira abarundi basaba ubuhungiro barenga 120 ni mu gihe muri Congo hari impunzi z'abarundi zirenga 443. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Urakoze Vedaste Ngabo. Mu Burundi amashuri y'intango ayisumbuye na za kaminuza harahanzwe n'ibibazo bitandukanye birimo ubukene bw'ibikoresho n'ubukene bw'abigisha. Ingaruka ni nyinshi mu nzego nyinshi z'amashuri. Babiri mu bigishije mu mashuri yo mu Burundi kandi bazi neza ibijanye n'indero n'inyigisho, Paul Nkunzimana na Athanase Gahungu baraganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije bamubwira ibintu bimwe bimwe mu vyokogwa kugira izo ngorane zihanze ico gihugu ico gisata nako mu Burundi zigabanuke cyane zo zitorega umuti. Professor Paul Nkunzimana atangura avuga ku gitigiri c'abana baheba amashuri hamwe no ku kibazo cy'ubukene bw'ibikoresho
cy'umuntu yakora icyo kurwaje nabi kugamere mu gihe kweza neza aho umurezi ugeze mu Burundi naho abo banyagihugu babuze ingoni zihari mu ego cy'ibitoke Gitega, Bubanza, Kayanza ku by'ukuri ibyo byerekana yuko uburezi mu Burundi ugeze aho umuntu ashaka ku by'ukuri iyo uburezi bugeze nk'aho ibyo byerekana ishusho y'igihugu ni ukuvuga rero ibyo si muri izo ntara uko ari zine gusa ni ukuvuga ibyo biri mu gihugu cyose biri mu gihugu cyose kandi no mu n'ahantu uba hitwa yuko ngo hateye imbere nko mu ba politiki Bujumbura none usanga ibyo bibazo nuko biri n'ibyo hari ubukene ntangere haravugwa yuko ngo ibiciro mu byaduze ibiciro ntibyaduze ahubwo ibiciro biraduzwa ntivyituza byonyene biraduzwa
kuri icyo kibazo nyene. Professor Paul Nkunzimana muravuze ukuntu nyisho zatitutse ariko no mu bihugu biteye imbere nka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariho amakomine yakomeye cyane rwose mu nyigisho aherutse gutangaza nayo nyene ko inyigisho zasubiye inyuma abo bakavuga ko kubera cyane cyane ikiza cya COVID-19 abana kenshi na kenshi bigira muhira muri baza ko no mu Burundi iyo yoba ari imwe mu mvo zatumye inyigisho zititeka.
Oya umva ego nico bihugu byose hari ingorane kubera yuko ku by'ukuri hari ama politiki y'abanyembara afite amafaranga nibo bafukamiza igihugu mu nda. Hanyuma nk'ubuyobozi wacu dukoresha amabwire y'inzego z'amafaranga z'abanyembari, ari banki y'isi yose, ari na ikiga mpuzamakungu FMI cyangwa ishami ry'abanyembari y'abanyaburayi. Hanyuma bagaca bitwaza n'amashyirahamwe yitwa ubukungu wari y'abahinga na UNESCO, nari cya kintu cyitwa ecole fondamentale. Icyo kintu cya ecole fondamentale cyazanye mu Burundi na UNESCO, ari ikintu cyaje gusambura uburezi mu gihugu. Kuko urabona hariho ibiharuro bihari, nk'umwaka w'ibihumbi na mirongo ishami mirongo ibiri na rimwe abanyeshuri baheze amashuri bashika hafi ibihumbi amajana abiri muri icyo gihe, kandi abenshi nabo muri ecole fondamentale. Urumva ibihumbi amajana abiri aho ni mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ishami mirongo ibiri na mirongo ibiri na rimwe, uraba nk'ubu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mirongo ibiri na gatatu ishami mirongo ibiri mirongo ibiri na kane, hoho usanga ibara ryaraguye. Nuko ariko arabivuga nta buryo bafise gukurikiza abana mu mashuri. Uba abana bagiye kuguba muhira kubera ubukene ntangere, ubukene bwafashe abarundi bose. Nuko abo bantu babivuze abika neza yabagije, yego inzara irahari mu gihugu no mu mashuri, no mu ishuri kaminuza, no mu ishuri kaminuza y'igihugu. Abarimu bama bariko baravuga yuko abana mu ishuri bariko bagasinzira mu gatondo mu ishuri, urumva babaraye inzara bakajya mu ishuri atanze ikintu kimwe bashaka gukurikira, nangwe bafise
bucha mwaka w'ishuri gutangura. Reka tuje no kwa Professor Atanaze Gahungu, nawe nyene kaminuza y'u Burundi murayizi, kamara kiyemwo mashuri mato murayazi, ingorane zazi hari cyo gihe murazizi, ariko ibibazo biri ho muri iki gihe ngo ni ingora abahizi, icokorwa n'ikihe Professor Atanaze Gahungu?
Urakoze cyane mushinga ntahe Frederic, urakoze cyane mushinga ntahe Paul. Jewe nibaza yuko urabye uko ibihugu biriho n'uko ibihugu n'uko Burundi bwahora buri kera, yuko hariho ibintu byo gufasha abantu. Hariho kuva kera turafise ministere y'ama des affaires sociales, iraba ingene abantu babayeho. Ubu mu Burundi barakoresha iryo jambo rya ntaho nikora. Iyo jambo rya ntaho nikora niryo nibaza yuko umunsi abagira ibyo gutegura iterambere ry'igihugu ryoraba cyane ibyerekeye ibintu nka iby'amagara y'abantu, ibyo kuja mu ishuri, hanyuma bakaraba abo bantu bantawe nikora, bakaraba yuko bobafasha kunka igituma icyo bafasha kuja mu ishuri. Ariko ikigoye rero abushinga nawe Frederic, umushinga nawe Paul, jewe nibaza nuko abo bantu bariko barakura abana mu ishuri nta wose avuga ngo abo bana bagiye kugira ikintu cyo guteza imbere Burundi cyo kugwiza itunga. Yaba bagenda kugwiza itunga byokumbure umuntu yoweza akaraba ingene abigira, naho kubera rero bataba bagiye kugwiza itunga umuntu yobaza guteza Burundi akaraba ati mbega ubu mwagize nko mu bindi bihugu abana nka bose bagenda mu ishuri, none hariho politike yakurikiranye inzego zagiyemo kugira barabe uko abana bongerekanye bakaba nka bose bakaba 90% bagashobora kwiga kera hagenda 40%. None ubu icyahindutse kugira abo bana kugira ayo mashuri ashoboye kuronka ibikoresho bikwiye. Ibyo niyo nibaza
byari bikenewe. Ikibazo cy'ukene bw'ibikoresho sico cyonyine, hariho n'ikibazo cy'amashuri aho usanga abanyeshuri eka bari mu ishuri ari benshi cyangwa atana mashuri eka ibibanza bafise aho bo kwigira mu ishuri. Icyo kibazo cyo mu kivuga ku Professor Atanaze murashaka kwishura icyo kibazo, ubu hariho n'ibibazo vy'amashuri eka ibibanza abanyeshuri bigiramo, abanyeshuri bashobora kuba ari benshi.
Ibyo birafatanye Frederic, birafatanye n'ibyo twariko turavuga bya ntabo nikora, nuko abana barabaye benshi. Iyo babaye benshi ni ukuvuga yuko amashuri nayo ateza guca yubakwa menshi, kandi akaba ari amashuri afise ibikwiye. Hari abarabye abahinga mu by'indero baravuze bati uravye mu bihugu nka za Afrika hari ibintu bagize kenshi ibintu amashuri abakomeye afise ico bita resources no kuvuga ibikoresho byo mu ishuri no kuvuga ibitabo bikenewe no kuvuga ibyo bintu byose babikeneye kugira ngo umwana ashobore kuja mu ishuri mugabo kandi ataye agico yakuyemo ibyo rero bintu bitashoboye kugwizwa nibaza yuko bizoguma bigoye turakeneye yuko ikintu nibaza tutaravuga mushinga ntaye Frederico ni cyane cyane ibyo bintu kuraba yuko abarimu dufise ko twoshobora kubateza imbere abarimu nabo bakaba bashoboye ibyo kwigisha nk'ubu urabona yuko mu Burundi ubu turi ko ibintu byiza biri ko biraba Burundi muri East African Community bugiyeyo abarimu rero bari bakwiye dukwiye ku urabona ko baciye dutangura kwiga ibyo bintu by'ibiswahili tukiga ibintu ibintu bita entrepreneuria kuva mu mashuri ya ecole fondamentale mugabo icyo duca twibaza ni uko none abarimu bigisha ibyo biswahili muri ecole fondamentale abigisha icyo cyongereza muri ecole fondamentale none nabo barafise ububasha bwo gushobora kubyigisha urumva rero ibyo bintu bica biba kumwe nibaza yuko Uburundi nk'uko ibindi bihugu byagiye biratera imbere byo muri Afrika byateye imbere mu by'indero uko byabigenjeje dukwiye gutora ukundi kuntu kumbure ko kwigisha kutajanye n'ibyo bintu byo kuzana umuntu uko bukeye umuntu agahindura iki mugabo agafata ati ngiyi ni programme y'indero yo mu myaka
icyo kibazo Professor Atanas Gahungu cyo kumenyereza abarezi abigisha kugira ngo batanye inyigisho ku bintu hanonose turagi garuka ko ni kibazo gihambaye cyane rwose ariko reka duhe ijambo umwe mu banywanyi muri radio hejuru y'America James Ndayisenga muraho
turakomeye
muri hehe
ndi mu gihugu cya Kenya
ni vyiza cyane rwose urafite ikibazo urafite icyumviro turiko tuvuga ku bibazo by'indero ho n'inyigisho mu Burundi tuga ku ijambo
ndafite ikibazo kubera twese turabana bo Burundi kandi twiza ho nyene nta kazi turaronka ibibazo nayo ifise ni cyuko uravye ukuntu abavyeyi usanga bariko baritaha abana babo mugabo gasanga ngahageze kuronka kazi hama hari ibibazo bitandukanye gasanga kuronka kazi biragoye ego nagoma mbaza tunene kubera iki batokwitaho cyane cyane hakabaho inyigisho z'imyuga gose mu bigo cyose kugira ngo bose baronke akajyo ko kwiga umyuga hama nitwirwe turizera ubuzi bwa leta madukora ibyo wacu icyo kibazo nari fise
murakoze James Ndayisenga reka tugihe Professor Paul Nkuzimana ubwa mbere na mbere
ego murakoze ego iyo vyeke mashuri ni ugane ni kintu gihambaye ariko murabona uko mu Burundi ka kimanza cy'ukuri mashuri bayaha ego ni byo imyuga ni kintu gikomeye cyane rwose urumva ari kintu gikenewe cyane nuko abategetsi bagira politiki y'inyigisho gushyiraho iyo shuri y'imyuga n'ukuri ikaboneka bakazana ibikoresho bikwiye kugira ngo habe amashuri y'imyuga itandukanye hanyuma n'ikindi nacyo naho babanje mujya mu mashuri ya fondamentale zijya bintu ngo bita afotenera n'ibindi erega hajyanye kugira ngo ushobore gukora tamutaye ofisi ni nacyo gituma hakenewe yuko haba politiki yuko abanyamyuga bashinga amakoperative kandi amakoperative agafatwa mu mugongo n'igihugu ni ukuvuga yuko amakoperative yose akuronka haba amakoperative yo mu imyuga amakoperative y'uburimyi bakaronka amadeni mu madeni kuyo bita kuri tozero ni ukuvuga amadeni atanyungu arimo ivyo nivyo bishobora gutuma yuko abantu bagize amashirahamwe bashobora gutera imbere
arakoze mugenzi wacu Frederic Mundikije yateramishije ico kiganiro aho ni naho turangirije ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha ndashimiye Nadia Taha mu bunga bw'ivyuma bari kumwe na Oriane Itangishaka.